Ubu naho zingurura ku gicapu cha 23. Yesu n'abigishwa biwe bafashe urugendo bagenda i Betsaida. Bashitseyo abantu bamuzanira impumyi kugira ngo ayikore ko ayikize, nuko ayisohokana inyuma y'igisagara. Yesu amaze kuvurunga utwondo akatumusiga ku maso, yabajije iyo mpumyi ati, "Mbega hari icyo ubona?" Ya mpumyi irarahaba iravuga iti, "Ndabona ibintu, ndabona abantu." Mugabo kuri we yabona umengo n'ibiti biriko biragendagenda. Nuko Yesu yongera kumukora ku maso, hanyuma arahumuka maze araraba neza abona yuko ashobora kubona ibintu byose neza. Maze Yesu amubwira ko akwiye gusubira muhiri wabo, ariko ntagende mu mihana. Ya mpumyi imaze guhumuka yaranezerewe cyane ko ishobora kubona ibintu byose neza, kuko bwa mbere yaba mu mwiza. Mugenzi wanje, hari abantu benshi baba mwiza muri iki gihe. Singomba kuvuga yuko amaso yabo yahumye by'ukuri, ariko imitima yabo yarahumishijwe n'ibyaha. Asanga tudafise Yesu Kristo mu mitima yacu, tumeze nk'impumyi zigendagendera mu mwiza. Yesu yavuze yuko ari umuco w'isi, kandi ndizigira yuko nawe ushobora kwakira uwo muco.